mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika risamira no Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri sura gatano muri kome na Joy Diane na hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya.
Tudushima nuko uburundi bwikokiye uburundi barafise izina mu makungu buremeza neza ko ubu ibijanye n'igihugu bitunganywa na bene gihugu
nta ntayo kwikukira rero ihanganye mu gihe abarundi ubwacu nyene tutarashobora kwitunganiza iby'igihugu tuba tuvuga ngo n'abakoroni.
Uwa mbere mwumvise ni Abel Gashatsi arongoye umugambwe Iprona. Wa kabiri nawe ni Leonce Ngendakumana we nicegera c'urongoye Sahwanya Frodebu. Bose baravuga ico bibaza ku ntayo kwikukira y'Uburundi zorumanya imyaka 56 ejo ku munsi wa Mungu. Nongere ndabahikaze ejo aho bukere Burundi buzaba bumaze imyaka 56 bwikukiye nyuma iyo myaka imigambwe itandukanye ntibona kumwe ivyuko kwikukira mu gihe bamwe bemeza ko Burundi bwikukiye mu bisata nka byose harabandi basanga uko kwikukira kuri mu majambo gusa. Inkuru tubazumenyesha makuru ijwi rya Amerika ibujumbura Raymond Zimana.
Umugambo w'abadasigana Iprona ari nawo warondeye iyo nayo kwikukira mu mwaka w'1962 baremeza ko Burundi bwikukiye. Abel Gashatsi afatira ko igihugu cy'u Burundi kirongowe n'abarundi atari abanyamahanga.
Icyo dushima nuko Uburundi bwikukiye Uburundi barafise izina mu makungu n'abarundi ntibatunganya ibijanye n'intwaro y'igihugu. Turemeza neza ko ubu ibijanye n'igihugu bitunganywa na bene gihugu ubu twarinjiye mu ntwaro ya demokarasi aho abarundi bitorera abarongora. Ibyo nibyo kwa Gasore yifuza. Igisigaye nuko aba batsinze amatora bogerageza gutwarira bose. Muri make twavuga ko intare twarondeye ihari ariko uko umugano atari umugani yavyifuza haracara agahato.
Muri Sahwanya Frodebu bo bose uko babibona uyu mugambwe wemeza ko abarundi batari kukira koko. Leonce Ngendakumana icegera curongo uyu mugambwe avuga ko hikukiye akagwe k'abantu bakeyi mu gihe isinzi ry'abarundi babayeho nabi kandi batidegembya mu gihugu cyabo.
Ukene turimo inzara ihari ubushomeri burimo ubwo ngo twari kubwiye gute nta ntayo kwikukira rero ihanganye mu gihe abarundi ubwacu nyene tutarashobora kwitunganiza iby'igihugu tuba tuvuga ngo n'abakoroni kandi bakabakibaho nuko ajya abantu badafatanye mu nda bamwe bakicwa abandi bagafungwa abandi bakangazwa bikirwa dutozwa amahera ku ngubura kumwe abakoroni barabirwa batozwa magi n'ingo aho rakuri kiboko wakuri ngo ku numva novuga ko bikukiye ndanga rero kwikukira hangama kugira maraka gato itora kubera kari kukiye.
Muri uyo mugambwe babona ko intayi yo kwikukira izo shinga imizi mu gihugu cy'u Burundi mu gihe agateka k'abanyagihugu mu butandukane bwabo kubahirijwe.
Ica mbere twokorwa ni uko twubahana ubudasa bwacu ntihagire umuntu asuka kuzira ibyiyumviro byiwe ntihagire umuntu asubira kuzira ubwoko bwiwe ntihagire umuntu asubira kuzira igitsina cyiwe ntihagire umuntu asubira kuzira idini ryiwe ntihagire umuntu asubira kuzira ko akenye. Aho niho honyine tuzovuga tuti turangana imbere y'amategeko twese twarikuka igitunga ry'igihugu byose abikanwa ku buryo bishikira abanyagihugu hasi.
Mu mugambwe wa Gasore umugambwe w'abadasigana Iprona naho bemeza ku Burundi bwikukiye nabo hari ibyo babona byo kogwa kugira iyo ntayi simbatazwa
intwaro ibereye abarongoye igihugu bakagerageza gutuza bakaboko gutuza igiturire bakagerageza kubahiriza iyo ntahe mu gutunganya neza amatungo y'igihugu. Inzara iri mu gihugu ikagerageza ikagwanywa tugasaba ko abarundi mu mutandukane bwabo nko kwa Gasore yari yabigerageje ubumwe tumaze gushika ko bugatsimbatazwa maze barongo igihugu bagakomeza n'imigenderanire myiza n'ibindi bihugu muri icyo gihe intahe twaraniye ntacyo tubuza idatsimbakara.
Intahe y'ukwikukira yabonetse ku wa mbere ukwezi kw'indwi 1962 irondowe n'umuganwa Rodoviko kwa Gasore uyu nawe akaba yagandaguwe kwigenekerezo ya 13 ukwezi kw'icumi mu mwaka w'1961 atabonye icyo yaharaniye. Mu gihe uyu munsi mukuru ku gihugu cy'u Burundi wohimbajwe ku munsi w'Imana uyu munsi uzotuhimbazwa ku munsi wa mbere igenekerezo ya kabiri ukwezi kw'indwi mu gihugu cyose kuko uyu munsi w'Imana usanzwe ari uw'akaruhuko. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu gihugu cy'u Burundi amakomune 3 intara ya Kirundo yarasigaye atagira umuyaga nkuba agiye kuronswa. Buramatari w'iyo ntara ya Kirundo hasaba abanyagihugu bagiye kuronswa uyo muriro kwiteza imbere nabo batahubwo mwari mwaradutebeje. Ibindi kuno nkuru tubabaza mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Amakomine ya Busoni, Gitobe na Bwambarangwe niyo yarasigaye atagira umuyagankuba mu makomine indwi agize intara ya Kirundo. Vuba cyane ayo makomine agiye kwakirizwa. Alain Tribert Mutabazi ni buramatari w'intara ya Kirundo.
Mugabo hari indi migambi isanzwe yategekanijwe na leta, iyo migambi ikaba mbere iriko iraja no mungiro. Aha tubavuga ngo mugambi n'imari muvuze ho gushifiriza amatara kubena igihugu batayafise. Atuwa cyane cyane makomine ya Busoni, komine bwa Mbarangwe na komine ya Gitobe. Cyaduhimiza wowe n'igihugu ko uwo mugambi bawumva ko ari uwabo kugira ngo abakozi bagira baze gukora n'ibikoresho bifatwe neza.
Abanyagihugu bo mu bice byo mu gihugu hagati bagiye kuronswa uyu muyaga nkuba, bavuga ko bagiye kuruhuka. Aba n'abanyagihugu bo ku mutumba wa Gatare muri komine ya Busoni.
Ari nk'igare ricitse twarinda kujya mu Kirundo, ariko ikintu cyose gisaba yuko giteranwa twajya mu Kirundo. Ariko ikintu gikenewe cy'umuriro, umuntu avuga ati iki cyari gikenewe kugira ngo tugifatanye hari mu Kirundo. Ibintu byo kubika abijya bintu usanga byori muri firigo hari mu Kirundo. Urumva rero na cyane cyane ibyo nibyo twari tubura ko bigiye kuzanga, na cyane cyane abanyabusoni turishimye
kuri twe gabanya busori ga muri Gatare yo tugira kamaro kesh cyane gose, kuko hari ibintu byinshi duhomba, kuko urabona kuvaga kugira mu Kirundo ni rugende rurerure. Hari rero adashoboye ariko afise ibyiyumviro byo kugira ngo bakore ibintu ngaha bikoreshwa n'umuriro, kuko bituma rero hari ibintu byinshi tugira duhomba cyane. Tubonye rero uyu muriro uje ko babagiye batugira kuzoza ahubwo baranatevye.
Icyo basabwa n'abajeje intwaro ni gukoresha umuyaga nkuba mu kwiteza imbere gusumba buramatari w'intara ya Kirundo.
Bitabire kandi no kuzogura ama konteri kugira ngo baronke amayaga nkuba amatara bibafashe mu kwiteza imbere, kuko uburimyi dukora ahanini tutabusa amayaga nkuba kugira ngo tuze turahingura ibyo tuyimbuye, naho nyine ntidushobora gutera imbere. Reka kandi ibyo nadufasha no mu gutera mu kwiteza imbere kugira ngo ntidutungwe n'uburimyi gusa.
Benshi mu banyagihugu bo ku gasoko ka Gatare bavuga ko bamaze kwiyumvira imigambi burangura
amatara nkuba arinzaza nkaje nko mugambi visenoca nkora umugambi wo kugorora ama costume n'aya magoti yayo. Nkuko amaze no gushika tashobora no gukora umwuga wo kogosha,
amaze gushika amaze kuyaduha kintu twokora washaka kudandaza amafera bito agasohoka kwera ibintu byo gusudira bica byoroha kadandaza bya byuma bijanye n'amafera bito by'amatibe bigasohoka.
Yamara muri bo harabafise imitahe yo kurangura iyo migambi, hari n'abatagira iyo mitahe basaba gushigikirwa.
Twetwo basaba ko twokumvikana bakagira ikigega kugira ngo baduhe imitahe dukorense, hanyuma tuze turaharwa natwe turonka karusho, hanyuma ibintu by'ubushomeri ibintu byo kwirirwa ku marigara ta kintu turimo turakora bigabana.
Icyo twobasaba gikuru cya mbere cyo bamu nuko baduha nk'ayo matara tukaza turariha nkabukebuka. Icyo twobasaba natwe tuba dufise amafaranga yo guhita turi canke nkuko yaje ari imfashanyo bakayadeho ko nyene mugato kagira iki tukaronka ayo matara ngaha mu Gatare. Ego nibyo biba byiza cyane
gusaba amatara gusa ko yo ibisigaye by'intererano cyoza biteze.
Abajeje intwaro bahimiriza abanyagihugu kwibumbira mu mashyirahamwe kugira buzuzanye mu migambi y'iterambere. Muri uwo mugambi wo gukwiragiza amatara mu banyagihugu uduce turenga ku 30 two mu gihugu hagati tuzokwakirizwa mu ntara ya Kirundo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze harakenuye kuri ayo makuru yo mu Kirundo adushikirije. Mu gihugu cy'u Rwanda ho haraye habaye amatora y'abayobozi batumwe mu turere twari tumaze igihe tudafise indongozi nyuma y'iyegura ry'abagera kuri 8. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutejima yakurikiranye uko ayo matora yagenze mu karere ka Rusizi, atugiye ku muriri w'iyo nkuru.
Imyaka ishize isaga ine leta z'ibihugu byombi ni ukuvuga Burundi n'u Rwanda zidacana uwaka. Ubuhahirane n'ubucuruzi bwarahagaze kugerayo no ku bacuruzi bato baturiye imipaka bambutsaga ibicuruzwa bike bagana amasoko.
Dutunge murumva ko inkuru twari tubabwiye ko tugiye gukurikirana atariyo mariko murumviriza, ariko rero tugaruke kuri iyo nkuru. Muhinga bw'ivyuma bidukundiye Temistocle Mutijima tubwire ivyuko amatora yagenze mu turere twari tumaze igihe tudafise abaturongora, we yibanze cane gose kuyo mu karere ka Rusizi.
Nubwo byari biteganyijwe ko aya matora atangira ku isaha ya saa tatu za mu gitondo, siko byagenze ahubwo yaje gutangira hafi saa tanu n'igice z'amanywa, bitewe ahanini n'uko bamwe mu bagombaga gutora batari bakageza aho amatora yabera, cyo kimwe n'uwagombaga kurahiza uwatowe.
Ushaka kwiyamamaza kujya muri komite nyobozi y'akarere agomba kuba ari mu bagize inama njyanama y'akarere bireba afite nibura impamyabushobozi.
Mbere yo gutora aha Madamu Wera Peraji uhagarariye komisiyo y'igihugu y'amatora arasobanura inteko itora ndetse n'abagomba kuvamo abakandida ibisabwa kushaka gutorerwa kuba muri nyobozi y'akarere ibigizwe n'umuyobozi w'akarere ndetse n'ababiri bamwungirije barimo ushinzwe ubukungu n'ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Nyuma yo gusobanurirwa amabwiriza agenga itora no kwiyamamaza hatanzwe abakandida babiri. Bwana Kajigo Juma usanzwe ari umuyobozi w'ishuri ry'imyuga aha mu karere ka Rusizi ndetse na Bwana Kayumba Ephraim wari usanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa karere ka Nyamasheke gaturanye n'aka ka Rusizi. Aba bombi nta witanze nk'umukandida bamamajwe na bagenzi babo hanyuma nabo barabyemera. Nyuma yo kugaragaza imigabo n'imigambi yabo amatora aratangira. Ku nteko itora yari igizwe n'abantu 314 abagera kuri 288 bose batoye Kayumba Ephraim ku mwanya w'umuyobozi w'akarere naho Kajigo Juma we agira amajwi 26 gusa. Bwana Kayumba Ephraim ariko n'ubundi yatangiye guhwihwizwa ko ari ugiye kuyobora akarere ka Rusizi nyuma yo gutorerwa ku mujyanama rusange uhagarariye umurenge wa Muganza mu matora yabaye ku itariki ya 24 y'uko kwezi turimo kwa gatandatu. Nta gitunguranye rero niwe wemejwe ku mwanya w'umuyobozi w'akarere uko byumvikana mu majwi y'abaturage ariko uyu watowe ategerejweho byinshi ku isonga kuzahura imishinga y'iterambere igaragara ko yari yaradindiye yiganjemo ijyanye n'ibikorwa remezo.
Hari ibyo akarere kemereye abaturage kububakira amasoko bakagenda bakura ahantu hamwe na hamwe ngo bagiye kububakira tubona byaratinze tugasanga n'imishinga y'abaturage myinshi yaragiye idindira. Turifuza rero ko yabishyiramo imbaraga.
Hari ahantu hakiri ikibazo cyane cyane mu mihanda iri gukorwa muri kariya gace ka site ya Kamembe. Biragaragara yuko bakoze ariko ntabwo bageze munoza muri site yose kandi imihanda yose yagombaga gukorwa ikarangira muri site. Twumva rero icyo kibazo yakitaho
by'umwihariko mu murenge wacu wa Gikunda Mvura. Ubu dufite ikibazo cy'uko twahawe amashanyarazi ariko amapoto akabashinze tukaba tutarabona umuriro mu by'ukuri. Ubwo rero icyo twiteze muri uwo murenge ni uko ikibazo cy'amashanyarazi cyakemuka
mu gihe abategetsi b'uturere n'ababungirije batorerwa manda y'imyaka 5 ishobora kongerwaho indi 5 nabwo binyuze mu matora kuva iyi gahunda yajyaho mu mwaka w'2026. Umutegetsi umwe muri Rusizi niwe washoboye kurangiza manda imwe yonyine. Abajijwe n'ibi nta mpungenge bimuteye na cyane ko n'uwasimbuye yavuyeho yeguye, Bwana Kayumba yasubije muri aya magambo:
ikinzanye ni ugukora. Ntabwo none hanavuga ngo nzananirwa kuko mfite intego yo gukora mpereye ku byo yakoze n'abagenzi be nkarenzeho tukagera kure. Ntabwo rero ngubu nahita mvuga ngo nanjye nzagira ubwoba ngo mfite ubwoba ngo nzegura. Icyo ntego mfite ni ugukora kandi niyo umuntu yanava hano ukava hano kubera ko atari impamvu uvuga ngo rwananiwe.
Uretse aha muri Rusizi kandi amatora nk'aya y'abagomba gutegeka uturere basubiriye abeguye cyangwa se bakeguzwa mu minsi ishize yabaye mu turere twa Nyabihu, Huye, Gicumbi, Nyagatare ndetse na Bugesera. Kwegura kw'abategeka uturere batarangije manda bisa n'ibyabaye icyita rusange mu gihugu hose kuko kuva amavugurura ateganya manda y'imyaka 5 ishobora kongera kwiyamamarizwa indi nshuro imwe. Abayobozi babiri bonyine mu turere 30 aribo bashoboye gutegeka izi manda ebyiri zombi. Byakunze kuvuga ko kwegura umusubirizo hari izindi imbaraga ziba zibyihishe inyuma, ariko mu minsi ishize ubwo yabazwaga iki kibazo n'imwe mu maradiyo akorera mu Rwanda, Bwana Francis Kaboneka uyobora Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yavuze ko abeguzwa bikorwa n'abaturage babatoye. Naho kubeguraho ngo nta gitangaza kuba umuntu yabona atagishoboye kubahiriza inshingano yatorewe hanyuma akegura. Icyakora igitangaje nuko bamwe muri aba begura bavuga ko beguye ku mpamvu zabo bwite, nyamara nyuma y'iyegura ryabo hagakurikiraho gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera bakurikiranweho ibyaha bitandukanye byiganjemo iby'inyerezwa ry'umutungo wa leta. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, Irusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Iganiro tubafitiye muri kano kanya turaca tubibandaniriza ku kiganiro kanyaburungu.
Kwa nyaburunga ni kiganiro c'Ijwi rya Amerika. kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika ndabikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga aho turi kumwe n'abatumire baserukira mashyirahamwe adaranira ibyicaro vya politiki kwa Nyaburunga no munsi tugarutse kwibwiriza shingiro tugashimikira cyane kwiyirukanwa ry'abahoze batwara igihugu mu nama inkenguzo amateka ibyiza shingiro rigenga Burundi kuva ku igenekezo ry'indwi kwezi kwa gatandatu mwaka 2018 rikaba ryatowe n'abanyagihugu kuwa 17 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nyine 2018 mu ngingo yaryo 185 rikaba ritomora abagize inama nkenguzo amateka aho rigaruka rikerekana ko inama nkenguzo amateka bayigize ari babiri babiri batugwa ku ntara yose na batatu baserukira ubwoko bw'abatwa abahoze rero batwara igihugu muri bwizwa shingiro bakaba atakibanza bagaruka guhabwa ibyo byatumye mu nama nkenguzo amateka bahinyanyura itegeko ntunganya bikogwa aho mbere icegera cy'umukuru w'inama nkenguzo amateka yagize ati ni intebe zabo ntizikihari
umutegeko ngendegwa ko twahora tugendera ko twisunga itegeko rigenga abahoze arabakuru b'ibihugu nk'ivyo muri iki gihe twabihinduye kubera igirizwa nshingiro ryatowe n'abarundi ubu ritakibemerera ko abahoze arabakuru b'ibihugu baza gusasa mu nama nkenguzo amateka ngira mwabonye hajya twari turi amazina yabo yahora bahari n'intebe zabo zihari ariko mwabonye ko ubu atazi kihari
rero kubatumire turi kumwe hano muri studio nabo bose bakaba baserukira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki turi kumwe na Maître Jean-Marie Nduwimana arongoye Piske Burundi mwaramutse Maître
ndabaramukije kandi ndabashimiye ko namwantumiye kandi ndaramukije atumbiriza bose
urakoze ndamutse kandi Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme
ndabaramukije nanje ndabashimiye ko namwadutumiye
murakoze reka rero tuduge ku ijambo irirukanwa ry'abahoze baramutswa igihugu mu nama nkenguzo amateka Maître Jean-Marie mwebwe mwadakiriye gute
ego nyakwa munyamakuru murakoze ku ijambo twebwe muri Piske Burundi twabyakiriye neza twabyakiriye nk'ibisanzwe kuko bwa mbere na mbere turazi ko ibyizwa rishasha ibyizwa shingiro rishasha rigenga abarundi ko vyukuri ikomoka ku gushaka kwa bene igihugu tubwite tuvuga duti ni intambwe idasanzwe yahumwe n'igihugu avuga ijambo hamicyo jambo rikaba ryo rishyirwa mu ngiro
uvuze uti ikomoka ku gushaka kwa bene igihugu cumenge bwizo shingiro ryahahora ryashiramo abahoze batwara igihugu ryo ntiryakomoka ku gushaka kwa bene igihugu
ahoye uvuze gutyo nibaza kutavuze kutagiye kure ibyo ndiko navuga turazi ko amabwizo shingiro yagiye arabaho ahanini yategurwa n'imigwi imwe y'abanyepolitiki kandi icyo gihe twari mu bihe muraze bidasanzwe kandi ivyo bihe byari ngombwa yuko ivyo bihe tubisimbiza tubivamwo ariko muri iki gihe muraze neza yuko ibizwa shingiro ukuntu byateguwe ukuntu imigwi itandukanye yagize imigwi itandukanye yashizwe mu mugwi wajejwe guhinyanyura muraze yuko imigwi itandukanye yase kiwe hama kandi murazi neza yuko ahanini umwe n'igihugu umugihugu cyose mu bisata byose mu madini mu mashengero mu madini mu mashirahamwe mu migambwe bahawe umwanya ukwiye bahawe ijambo bisigura yuko rero ibyo bashingiro tugendera ko muri iki gihe bitandukanye n'andi mabwizwa bashingiro yose yagiye yarabaho na karoro notanga nerekana neza yuko kuba badasasa mu nama nkingo z'amateka bidasigura yuko baba kumiwe cyangwa baba babaswe icyubahiro ekanamba gusa no gutahura tukamenya neza ko mu ntwaro ya demokarasi umuntu ahabwa amabanga umuntu atereje aterereye mu buryo bwinshi ariko tutahure tumenye neza ko umwenye gihugu ari watanga ubutegetsi
none kubirukana ubuhari bwagere
je nibaza ko uvuze ngo kubirukana oye ego kirundi kiraguye mugabo soko je ndakibona so kubirukana ico ni cyambere higira kabiri
ariko icegera cyo mukuri n'amahinga zo kitageza ati ni intebe zawo ntizikihari
navuze yuko umwenegihugu nuwavuga ijambo rya nyuma ibyizwa shingiro kigira ko yavuye mu gushaka kwa benegihugu aho rero nta bintu birebire twaje tuvuga ngo birukanywe kuko murazi neza ko bwamere na mbere murazi yuko inama nkuzo z'amateka icyo hamagarirwa murabizi kwihamagarirwa ibintu bidasanzwe kandi bikomeye kira noneho abahoze ari kuri bihugu bava mu bwoko bwose ariko uyu munsi inama nkuzo z'amateka irimo abaserukira ubwoko bwose nabatwa tutibagiye ibya bitigire by'abakenyezi bisigura yuko rero ukuda ugudasasa mu nama nkuzo z'amateka kwabo ntacho byicira abene giye gucanga ntavyo ntacho byicira inama nkingo z'amateka kubananya ikora imirimo yayo
none gusasa kwabo hari cyo byari byishye
gusasa kwabo tuvuze mu byo duhitiyemo twisunze bwirwa shingiro rya kera ntitwoca tuza kubifatanya n'ibi tugezemo mu bwirwa shingiro rishasha ubu tuvuge bishasha kuko turi mu bwirwa shingiro rishasha ubwirwa shingiro rishasha rero rirategekanya ko abahoze aho kuri bihugu badasasa mu nama nkingo z'amateka
Kwa Nyaburunga
Reka mpindukire muri paseme mwigisha barundi gucugwe vuno guhindura ingendo ibyizwa shingiro ritugenga kuva ku itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu ririma intebe abahoze batwara igihugu mu nama nkingo z'amateka ni tegeko ritunganya ibikorwa byo mu nama nkingo z'amateka yaramaze gusohora ni intebe zawo mwavyakiriye gute muri parse
nagira mvuge yuko mu Burundi ibyizwa shingiro rya mbere ryatunganije ku buryo budasanzwe rya mbere n'ijyo mu 2005 agasagasisha rumuri n'irya ryo mu 2005 urazi yuko abundi bayi bararyanye baricanye mu ntambara zitandukanye harabibiganiro barasinyira amasezerano yo gusubiza hamwe yarusha baravuga ati dutegurire ibyizwa shingiro rizanye Burundi bwo gusangira byose bwo kubahana no kubana neza ibyizwa shingiro rirategurwa risubiza mbere Burundi mu nzira y'amatora hari haciye imyaka n'imyaka iby'amatora byarasubiye buti impuzingira maramaze kubona neza ni uko kumushinga amateka kumenga imyaka bavuga ko ari imyaka 25 mbwa kumusenateri barayiduza bayiduza kubera iki 35 nuko avuga ati ubwiza ko baragize experience ubwiza ko warabonye byinshi ukazura hanura
ufite icyo hanura
igize karonka uvugira gute nibyo abakuru bwo bahari barafite byinshi babonye bakoze bashobora guhanura babonye kandi usanga bisharugira kamaro abakiri bato bari muri izo nzego uko nyine bivuga tuti nk'uyu umukuru y'igihugu hari no munsi yaza warangije kiringo ciwe kuvuga ati ni umusenateri ati ya experience ufise kumbure wuzura hanuriramo yari muri iyo ntumbero rero umva twico gihe twabona ko atacyo byita harabavuga ngo hazo ndabe sena bire nk'abakuru b'ibihugu gusa ntibyo kunda kuko uko imyaka igenda rero byose abantu barabisikira bakagenda ntituzoguma kuri ino mugabo icyo ntacyo cari cishi hanyuma igikurikira rero ni ingene igiye mu mategeko urabona ibyiza shingiro inyanyo hanyuma baravuga bati ingingo y'amajana 288 iravuga iti inzego zihari zobandanya gushika mu 2020 gushika ivyo abantu bavuga ati n'izo nzego zigarukira he kumbure n'izi bavuga ngo nizitorewe nazo ninde ni senano umukuru w'igihugu uri n'amashinga amateka
ni inama ya komini
ngira ni inama ya komini zo nizo data banda kuko izo nzego bavuga ati inzego ziharu ntabwo ngizatowe mwango zosubirwa n'izizotongo umva zizoga n'izizotongo mwango izabuze zihinduka zizashobora guhinduka ntiba prezije neza zarizo urumva hanyuma bavuga ati none se ni harubu ni senano 2015 batse kujya nyene kugwe ko 2015 kugi inama nshinga amateka yubatse no munsi irimo abadepite bamwizera barundi par example irimo hanyuma leta yubatse kumwe nyene yubakwa mu 2015 iracafise icyo gira cha kabiri cy'umukuru w'igihugu ifise ntuze ntiragira umushikira nganje wa mbere sivyo kuba sinone sina yo iba demambre gute ubwo nyene kandi nayo je uko navyumva numva yuko byose bizoshika mu 2020
bira kama kati uburero wa mukuru gihugu yari muri sena muri 2005 kwera amategeko yabire kuri ico gihe kandi ariko bamwimitse nyene na sena bamena seni ivyimi kivuga ati seni igizwe naba hari mu 2020 kwanze ko seni yamivuga ati abasenateri naba hiyongeye ko amazina y'abakuru b'ibihugu ariko byanditse bagacabuka ati ngiyi sena ya 2015 uko wasanga bavuga ati leti hari icegera cyakabicu mukuru w'igihugu urumva rero ubu muri bwiza shingiro rishashe bavuga ati none bo numushiranganje wa mbere ashaka rero yojaho finaruma finaruma none yoca none yoja uko sinze gufukumbure zatowe n'umuntu abanomenye ne nk'abandi mbere wewe waranoma wewe n'umukuru w'igihugu amugena icegera akakikura cyangwa agira gute uwo kumva rero ingene bavuga ati inzego za ubwo uko leta yubatse no munsi igiye kubangira gushaka 2020 mugabo sera nayo ngo wapi ni ikaciba iba idebab numva umengo hariho agahaze nje gituma rembo nyenge ni bwiza shingira ahubwo rimeze uravye muri je disposition transitoire ahubwo hoba umuco cane kugira abantu bamwe nabandi ni habibaza baraspekira biyumvira bashaka nka imwe bija mu ngiro ni ngo kubera bibaha kumbura inyungu ibitabaha inyungu byari kuja mu ngiro bakabibangiriza ngo turindire mu 2020 nico gituma rero udashobora kumenya idizi nkishora gufatwa batagize ati sentare turabiri ibi bintu ngene bimeze
ariko iri bwizwa shingiro riravye ingingo y'185 itomora abagize inama nkengu za mateka akaba atabaza batwara igihugu barimo
none leta ntihari ntivuga ko hari umushikiranganje wa mbere ari nanjye ari none ntivyanditse ati leta y'u Burundi irongorwa n'umushikiranganje wa mbere none hari ubona
ubwo rero titarahinduka nabo nyine barumva
je numva nabo nyine ntibarumva donc uce bako nituri ko turumva neza ivyari byo nce gitumye yose ntari yuzira ikabikura mu nzira kuko nituri ko turumva neza kumbure naba no kubona leta ikimeze uku ni usanga ari amakosa kumbure canke kuba aba president bavuye muri iyo makosa cyanke vice versa sinzi kuko ntahura urumva rege abantu babasiza aho byinshi batavyumva kumwe nibiki kandi hari yose ntarikijejwe yuzane ikaziratanga umuco kuri ivyo bintu nuwa se nubuse ntarikwe no kwipromosa nyikavuga ati twiweje ibyiza shingiro turemeza neza yuko leti hari ibyiza kugumuka gushaka mu 2020 Iga ni ibiza gushena vyemeza yindi kavyemeza yera
atanu ubanje kugitura
na ivyo ni ko kazi kayo tituvyihweje gine leta imeze no muzi nagiza shingiro ryatowe irajanye n'amategeko
ico ni gice ca mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twariko turabira hamwe yirukanwa ry'abahoze batwara igihugu mu nama inkengu za mateka ndagushimire Faustin Ndikumana nibutsa kurongoye ishira hamwe Parseme kishinze gukangurira abantu gucibwe vuno guhindura ingendo mwakoze kwitaba kwa Nyaburunga
murakoze kwa bwadutumye
murakoze ndagushimiye nawe Maitre Jean Marie Uwimana mwakoze kwitaba kwa Nyaburunga
ndabashimiye cyane kandi ndashimiye na mugenzi wanje muri kineganira avuga ati kuvyo tutabona kuvyo tutumva kuvyo twaragenda neza tuzokwitura se nayo bazwishingira
kwa Nyaburunga
cari kiramesejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
nuko rero igice cha kabiri murumva ko muzoca mu gikurikirana ejo ku munsi wa Mungu nkaho twahereye ncute bakunze twari kumwe mukanya turabahava tuba turabangira ibiganiro byo mu kirundi no mu kinyarwanda twari tubafitiye ariko imbere yuko duhana agahindukira twongere tubashimire cyane kukungene mubandanya mutwumviriza tubibutsa kweja aho bukera Burundi buzo buri ko burahimbaza imyaka 56 bumaze bwikukiye ariko uyu munsi kwera ko uhuriranye no ku munsi wa Mungu uzohimbazwa nyezi na ku munsi wa mwakoze kutwumviriza koze Innocent Kimenye yegeranije amajwi na ingenieur yamfashije muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe twari turi kumwe ndayifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu tuzosubire mu biganiro bitandukanye byo mu ndwi iza.